Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Ico tumicuka kibi kigenda nuko ireta yubu yihagiye ubutegetsi idashobora kuvuga ngo nizo gumirongora igihugu nitugire leta y'infata kibanza.
Uwo ni Dr. Jean Minani uyobora ihuriro SNARED rigizwe n'amashyaka atavuga rumwe na leta y'u Burundi.
Cyari cyanzanye cyane cyane kwari kugira ngo dushobore guhura nabo banyepolitike bagiye hanze kubera ubwoba bw'ibyo abari bate gutembagaza ubutegetsi bari bababwiye. Rero no munsi kwari kugira ngo ababwire ingere igihugu cyifashanye.
Naho nawe ni Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD bavuga ku byavuye mu biganiro byatumiwe n'umuhuza Benjamin Mkapa. Amakuru yacu tuyahere yarusha mu gihugu cya Tanzania aho uyu munsi ibiganiro bihuza abarundi byarangiye nyuma y'iminsi ne bibera yarusha mu gihugu cya Tanzania. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claveri niyo nkuru.
Umuhunza wa matatu y'abarundi arashimwe n'abanyepolitike baganiriye bahuza mu minsi ne bari bamaze mu biganiro yarusha muri Tanzania. Mu gusozera ibyo biganiro Benjamin Mkapa yavuze atwara igihugu cya Tanzania yavuze ingingo zikomeye zashyizwe ko zigera ku 10 harimo guhagarika ubwicanyi no kubahiriza agateka kazi na muntu.
Most participants reaffirmed the principles and spirit of the Arusha peace.
Atabita ibyo biganiro byose babonye ko amasezerano ya Arusha ari umushinga w'amahoro n'umutekano birama mu Burundi. Ati yabwirizwa kandi kubahirizwa agateka kazi na muntu haba mu vya politike mu vy'ubutunzi no mu vy'imibano ku barundi bose. Ati kine nuko biboneka ko amatata hari yatumye abarundi batari bake bahunga igihugu kandi ko babwirizwa gutahukanwa vuba ivyo bahunze byavuyeho. Abanyepolitike bose bari muri ibi biganiro barahuriza hamwe mu gutera ivyatsi ubugizi bwa nabi bwose ababukora abari bo bose. Ati nabo bashaka gushika ku butegetsi nibakwiye gukoresha igikenye. Ati Burundi burafise ubwigenge ntangere bwo guhindura ubwirizwa shingiro atariko uko ibintu byifashe icihutirwa sico ahubwo no kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu.
Priority should be given to the consolidation of peace and stability of the country.
Mukapa avuga ko ariho intamba myizi ikomeye kugira ngo ibiganiro bitange umuti urama. Yamenyesheje ko agiye gusaba ko haba inama yihuta y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko kugira ngo bamufashe kuzikura mu nzira.
There is an imperative need to hold an East Africa Community Extraordinary Summit.
Atangiye gusaba ko atumwa ko inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kugira ngo bafashe gutorera umuti intambamyi nabonye zibangamiye amahoro n'umutekano kandi zinatuma ibiganiro bidatera imbere. Ati cumura nuko nka mwese mu butandukane bwanyu muhuriza ku muzi hame n'ubugizi bwa nabi buhari ikane cyatumye haduka amatati. Ati ndizera neza nta kekanya ko ivyo ari byo bizoganirwa ko mu biganiro byose bizoba.
I am persuaded that the four thematic areas remain the basis for the next dialogue session.
Nawo muhuza atashatse kuvuga izo ntambamye abahoze batwara igihugu cy'u Burundi babwijwe rya Amerika ko harimo kugondoza umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akitaba ibiganiro. Domisiano Ndayizeye numwe muri abo
bidashobotse tugasaba abo banganya ijunja ni jambo kwicara bakamusigurira kugeza igihe yumva kuko agasoze kintahanurwa kahiye abagabo babona abakuru b'ibihugu byo muri aka karere ndibaza yuko bashobora kubimwumvisha bikwiriye. Jewe ndemeza yuko babishoboye bakavuga bati hararenzwe ko ingingo y'ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu.
Umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD urashima ibyavuye mu biganiro. Evariste Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe.
Cyo kwizeza abarundi je natahanye nuko bwa mbere bose bemera yuko Uburundi bwishira bukizana abarundi bishye bakizana no kuvuga bashobora kwitunganiriza kazoza kabo. Icyo ni cyambere nabonye abantu bose bahuriye. Kwanyuma ikindi cyari cyanzanye cyane cyane kwari kugira ngo dushobore guhura nabo banyepolitike bagiye hanze kubera ubwoba bw'ivyo abari bate gutembagaza ubutegetsi bari bababwiye rero no munsi kwari kugira ngo ndababwire ingene igihugu cyifashanye wasubiza umutima munda ndanezerezwa cyane nuko beshi muri bo numvise ko bavuga bati mu minsi iza tuzotaha hanyuma hari n'abandi bavuga bati jewe ni numva ntunganiwe mu mutima nzoza mugabo bararose umwanya wo kumbaza ibibazo byinshi cyane ingene igihugu cyifashe hanyuma ndabasigurira kandi ndabona yuko bamwe n'abandi batanguye kubitegera rero jewe ikinezereje nuko mbona neza yuko Uburundi uri kubutekanye bumeze neza kandi nabari hanze bashobora kuzotahuka hanyuma ibibazo byose biragiye gucacu tugaheza tukabyivugira twebwe abarundi kuko nanone twebwe bira
Nurunanese na Rede rutavuga rumwe na leta rurashima ko rwashoboye kuganira n'umuhuza ubwo runane mu byo rwabwiye umuhuza harimo kohojaho leta mfata kibanza kugira ngo itegure amatora yongere itahukane impunzi kubwa Jaminane atwara ubwo runanese na Rede iyo leta yomara imyaka itatu igice ca mbere kikarongorwa n'umukuru w'igihugu ahari Petero Nkurunziza
Mucho tumichuka chibi chigenda. Nuko iretayubu yihagiye ubutegetsi idashobora kuvuga ngo nizo gumirongora igihugu. Nitugire leta y'infata kibanza ihurikiyemo bose abashamiranye tuyikiringo gikwiye mu myaka 2 cyangwa 3 itunganye igihugu neza kugira ngo ibibazo byose byabaye ibitunganye abahunze batahe babahe umutekano kwiye uyumva ko umutekano wiwe udashoboka bamurundi buryo ko bamurundi umutekano kwiye yumva yokwemera ko ivyasambuwe vyubakwa ko bareka ushura ufuni na buhoro uwo muntu wese adandaza bamuha amataxa arengeye kandi atacacunguka barabu kujyo ubutunzi bw'igihugu gusubira kuduga cyo bita en plan d'enracement économique.
Umuhuza Matati y'Abarundi yatangaje ko yabonye ko habaye ukumvikana no kuganira bahuza ku bibazo nyamukuru bihanze Burundi bibwirizwa gutoregwa umuti yavuze ko ikindi gice cy'ibiganiro bizoba vuba yifuza ko y'abareta canke abandi bose bafite ico baterera mu mugambi w'amahoro bwo kwita bakamokiwe. Pierre Clavin Inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Abanyamategeko batanu bahagarariye imiryango ivuga ko yabuze abayo mu Burundi kuri uyu wa gatanu bashyikirije ubushinjacyaha bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC ibimenyetso bavuga ko bishyigikiye ikirego batanze muri urwo rukiko. Navuganye n'umwe muri abo bavoka Armel Niyongere mubaza ibikubiye muri ibyo bimenyetso batanze.
Twaratanze dosiye niniya muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha ku munsi wa gatanu. Iyo dosiye yari igizwe n'amafoto atari make y'abahohotewe ubuzima twashoboye kumenya hakaba harimo n'amajwi aribyo bita mu gifaransa témoignage z'ababuze ababo n'ingene babishe bamwe bamwe na bamwe bahohotewe ubuzima bashoboye kugira icyo bavuze kungene inzego z'umutekano zabakoreye amahano ibyo byose biri mu byo twashize muri iyo dosiye twarungukiye umushyikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha hakaba harimo n'amajambo y'abategetsi amwe amwe ashobora gutuma umutekano muke uba kavuga abategetsi bamwe bamwe bagiye barashyikiriza amajambo bagumura abanyagihugu ibyo byose biri mu byo twashyikirije umushyikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha hama turaheza turamuha n'abantu bemeye kugira icyo bavuze ku bwicanyi bwabaye kugira ashobore kugura amatohoza.
Ibyo bimenyetso byanyu umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha yarabyakiriye?
Yego twarabitanze kandi barabyakiriye ko twe dusanze dufise idosiye twatanze ibyo dusanga byose barabyakira kandi baraduhugukiye neza yuko babyakiriye kandi twarasubiye kubwira umushyikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha yuko tubandanya twegeranya ibindi byemezo byemeza yuko hari ubwicanyi ariko tuma dusaba umushyikirizamanza yuko yokugura amatohoza n'ingoga amatohoza nyezina kugira abo bantu bose bayicika mu kiza kubera amabanga bafise bagahohotera kiremwa muntu baze bakwitwa inkaye mu gahanga n'ubutungane bwigenga tushigikiye ari bwo sinari mu makungu manavyaha.
Hanyuma se ayo matohoza mwabasabaga ko batangiza vuba na bwangu bababwiye iki?
Eh baratubwiye yuko bariko barabikora kandi mu minsi z'abashobora kudushikiriza aho bahagaze kuzerekeye ayo matohoza mugabo twebwe turi kurikiranira hafi turiko turaba ingene biriko biragenda turabona neza yuko umushikiriza manza wasanari mu makungu manavyaha aticaye hamwe n'ibiro vyiwe bariko barakora uko bashoboye kugira ayo matohoza nyezina yugurwe mu Burundi kandi barazi neza yuko ikiringo bafise ari gitoyi cyane kubera kuva Burundi buviriye muri rya sentare bafise gushika mu kwezi kw'icumi muri uyu mwaka bazi bashoboye kugura amatohoza byose barabizi.
Almeri niyongere urumwe mu bavoka bahagaritswe i Bujumbura mu Burundi, umuntu yakwibaza agaciro mu byukora muri iki gihe kabara akahe mu gihe abarundi batagufata nk'umwavoka?
Abarundi sibo bafata nk'umwavoka mu byukuru. Umwavoka n'umuntu aba abirekuwe n'amategeko hama nanje gushika mu vyerekeye mu Burundi ndacara umushingo wa manza kuko urubanza nirurahera Burundi. Urubanza kwa sentare ya mbere mwarabumwamwesikene kwagenze w'amahenyume kandi twebwe dukurikiranwa ntiturabumenyeshwa kugira tufunguruzwe narasabye mu rwego rw'abashingwamanza b'urusere mu Bubiligi baranyemerera ko umushingwamanza arashobora kuja mu nzego z'abashingwamanza nyinshi zibiri cyangwa zitatu cyangwa zirenga urumva mu gihe bazi yuko ihohoterwa rikurikira ariko barakurikirana amadosiye akomakomeye amadosiye y'ubwicanyi kuvugwamo inzego za leta ntibitangaje kubona baca bakurikirana abashingwamanza bariko bakora kuri ayo madosiye aricyo gituma jewe mbandanya akazi kanje nk'umushingwamanza kuko nsanzwe ndi mu rwego rw'abashingwamanza b'urusere mu Bubiligi kandi mu rwego rw'abashingwamanza bwo mu Burundi nta ngingo abandukira apfayo.
Armeri niyongere turagushimiye cyane kano kanyu ha Radio rya Amerika.
Murakoze cyane.
Kuri uyu wa gatandatu ikigari mu Rwanda umunyarwanda kazi Katia Uwamahoro yesheje umuhigo wo kumara amasaha 26 akina agapira ka cricket akaba abaye umukobwa wa mbere ku isi umaze iki gihe kingana gutyo akina cricket ari ahantu hamwe. Ibi byatumye ashirwa mu gitabo cy'amateka bita Guinness Book of Records. Katia abaye umunyarwanda wa kabiri wesheje uwo muhigo nyuma ya Eric Dusingizimana wamaze guca gahigo ko kuba ariwe muntu wa mbere ku isi wabashije kumara amasaha 51 akina umukino wa cricket ataruhutse. Kuri telefoni ntago twashoboye kubona Katia Uwamahoro, ariko turi kumwe na Eric Dusingizimana wabashije kumara amasaha 51. Dusingizimana, wavuga iki ku kugahigo Katia Uwamahoro yesheje ku munsi wejo?
Gahigo Uwamahoro Katia yesheje ku munsi wejo ikirindi cyane navuga yaba ari ukumushimira ishema yadusheje n'u Rwanda muri rusange kuba yarabashije guhagararira abakobwa bose ku isi ibintu bari baratinye urebye n'ibihugu bikomeye nk'Ubwongereza, Ubuhinde mu cyiciro cy'abakobwa nawe wari warabashije kubitinyuka usibye ko mu bagabo byari bigeze kure. Navuga ko yitanze bishoboka kandi akaba yaraduhesheje ishema.
Wowe wamaze amasaha 51 ukina uwo mukino utaruhuka, iyo uri muri icyo kibuga biba bimeze bite?
Urebye kinini cyane gituma umuntu abishobora ni ikiba kimupusa cyangwa se intego n'impamvu iba yabimuteye, ariko iyo urimo hara muri kibuga muri net ni ntabwo byoroshye mu by'ukuri uraruha ukabyumva koko, ariko kubera intego no kwihangana no kugira ngo isheme igihugu cyane cyane ko twebwe mu gukora biriya no kugira duce agahigo ku isi, ariko tunashaka uburyo twabona uburyo twakubaka stade umukino wa cricket mu Rwanda. Ubu tukaba twarayitangiye fase ya mbere izarangira mu kwa gatatu, ikibuga ubu bisa nk'ikirangiye, ibyatsi birimo amasiko twarayinsaye amazi ariyuhira. Ubu mu kwa gatatu tukaba tuzatangira fase ya kabiri ariyo paviliyoni izaba irimo aho amaofisi baye club house clinique n'abantu bose abantu bicara bareba umukino.
Nubwo mwesheje iyo mihugo uko ari ibiri, umukino wa cricket ntago uratera imbere cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ibi bivuze iki kuri uwo mukino?
na gura tere imbere mu gihugu cy'u Rwanda cyane, ariko kuba dukora utuduhigo ni kimwe byo kugira ngo tumenyekanishe umukino wacu mu Rwanda, ariko tunamenyekanisha ku rwego rw'isi, cyane cyane ko mu bihugu byinshi byagiye bikunzwe n'Ubwongereza byatangiye umukino kera, Ubwongereza bwarwo, Ubuhinde, ariko iyo tubashije gukora ikintu kibarenze ubwabo iba ari imwe mu nzira yo kugira tumenyekanishe igihugu cyacu, tumenyekanishe cyane n'umukino mushya wacu mu Rwanda.
Eric Dusingizimana wamaze guca agahigo ko kuba ariwe muntu wa mbere ku isi wabashije kumara amasaha 51 akina umukino wa cricket ataruhutse mu Rwanda. Turagushimiye cyane kubwa aka kanyu ha iradijwe rya Amerika.
Yabashimiye nange, murakoze cyane.
Arakoze cyane. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri aka kanya reka tubareke mukurikira ikiganiro Ntorere Kazoza gitegurwa na bagenzi bacu bo muri studio Ijambo mu Burundi.
Ntorere Kazoza
ikaze ni kwanyu nkubakunzi b'ikiyago cha politike. Ntorere Kazoza muri kino gice cha kabiri icerekeye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD General Evariste Ndayishimiye.
Banza wiyumvira uwo yononewe bintu, kuko niwo ja kwiyumvirira ishetani umumarayika ngo ndamutaye ngo reka ndamwica ngo ishetani yibereho. Urumva rero iyo muri ko muri yumvira imisi yose bajya abarondegwa n'ubutungane kugira ubutungane bukorere neza abononewe ibintu. Urumva rero nawe uri kuvuga ngo ubutungane nibukorere neza bajya abononye ibintu kugira ngo abononewe barire batunture. Niba batunura ko ari bo beshi uzocugira gute?
Ubu rero ku bwanyu ibiganiro birashoboka mu Burundi?
Ibiganiro biko biraba byatanguye kera. Kali twe tuvuga ibiganiro bidakumiriye n'umuntu numwe. Mugabantu rero bahora batubwira ngo ibiganiro bidakumira ngo urumva ko camuzana ngo nabajye bagize kudeta. Nce navuze nti ntahubwo mpuvuze biki vuga uti genda mugurura amaprizo yose. Kuko twavuze ibiganiro bidakumira genda rero mugurure ubusho bwose bajye bapfunzwe base ntagire numwe avamwo. Neko ntaravyumva babe babivuga. None watebagaje gutegetsa kica abantu n'umuntu yivye impene ko hari wivye impene nzi ubafunzwe ubanza gufungura uwo nyine mbe ko atanu uri ko aramuvugiraho kandi wewe yari yibiye gusa amena inzu cyanye yaragiye agiye kwiba usanga yakomerekeje umuntu ntiyapfuye yaragiye no kwa muganga arakira yivye miliyoni zitanu mbe ko batanu ari ko aramuvugira ngo naze mu biganiro. None wese ubugizi wa nabiga kandi ya wewe yakoze ibiri munsi y'ibyo bajya bakoze nimwe bamushaka rero ibigani ahubwo ge nimuvuge n'abagizi bana ahubwo twagurura ubusha bwose bavuye banze nabo nyene mu bigani. None ko ivyo batabivuga icerekana yuko bavuga ivyo byose arakarenganya baba ariko bararenganya abagiriwe na nuko bashaka kuwakoze ikibi kinuka ariwe aza mu biganiro mugu wakoza kabi gatoyi akaba ari wagumapfunze
ibyo wagumye ukora byose ni azahazamwo akantu k'igisirikare umugambo se ni defte deho ntuhavushira mugese akantu k'igisirikare.
Yeah mwisanze iyo z'ubwenge ikintu cyose uramenye no kigenza mu gihe ushitse uri umusirikare kuri by'igisirikare uri umunyepolitiki ukora ibya politiki. Umva rero uno munsi ndi umugambo ntunganya ibikogwa nk'umunyepolitiki igihe nari umusoda natunganya ibikogwa nk'umusirikare igihe nari umushikiranganje natunganya ibikogwa nk'umuri muri leta igihe nari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu natunganya ibikogwa bijanye n'icyo gikogwa akora. Navuga yuko ntushobora kuza ngo byose ngo ntibihinduka. Nawe nibaza yuko mu gutamba kushitse ku mudugo ari kushitse ku manuka utatambuka cyoke urahindura ingendo.
Ariko uko mwara kadasohoka na honorable Hussein Rajabu uno munsi uvuga ko mwapfuye iki?
Rajabu twahujwe n'ibintu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu. Mere nk'ubu rahati twahuriye munsi y'igiti kidarapa. Nuvuga icaduhuza cyari igihugu. Mujyahe mu kiri igihugu. Je nanje ntahe mu kiri igihugu. Ntidushobora kumvikana. Ivyo birumvikana. Iyi nicyo gituma rero tuvanga mufiki wewe yononera igihugu nanje nkaba nshaka kubungabunga igihugu.
None bari hehe usenera cyaho
yagerera nkubimbaza mu gicunza ariko arayerera Koko na wapo ngwa mumuchu ugo kariti hawe yotaga address nijo chere karako ahire era
igihe wakora mu biro by'umukuru w'igihugu bamwe baravuga yuko muri CNDD bari ko byumvira umukandida ashobora gusubira Petero Nkurunziza kurongora igihugu General Evariste Ndayishimiye ashobora guhigana igico kibanza
ico gihe
wahabye ubitinye
ico gihe nababivuga umugabo urumva nti byari byo nikimenya amenya ko bitari byo urabona nti sivyo byabaye iyo bibavyo wari kubibona wari kubona uti habaye higanwa naka yatsinzwe hacatsinda naka nije ntavyo wigeze ubona ndiba
ije ntibi mukuru w'igihugu uno munsi nta naho kikuza muti no yihiganirwa nanjye
kuba umukuru w'igihugu rero ndakabwire hajya ni ibintu bitangwa n'Imana cyane cyo ituma je abantu byamamari ko barantangaza sinumva igituma abantu baho umukuru w'igihugu umuntu umwe mu gihugu urumva ibyo ari byo guhuriza ko mu gihugu cyose guhuriza ko umuntu umwe kwibazo byose ari wazobibazwa kushobora guhuza aho nyene bakahuriza ku muntu Imana ibirimo kuko burya hari ababa bashaka ko umukuru w'igihugu beshi mugabo kubona bashobora guhuriza ku muntu umwe urya ano umuntu ntushobora kugenda uravuga ngo je ngo ndifuza kuba umukuru w'igihugu ni General Ige nimwe ubwo barazi icyo ari cy'umukuru
w'igihugu
ko umukuru w'igihugu Imana niyo ishobora kuvuga iti wewe nagupangiye kuzongera ikizongera sindacanga mugabo ndakubwira
mugandi wota gukubita
n'ideka guhoha uvuga uti ndashaka umukuru w'igihugu ahubwo je biranera nubwo je sinumva niyo no bihera n'ubunyere nka nkumva kumenga no uvuga nti je ndashaka umukuru w'igihugu ndumva ko bigoye
none ko baye mushikiranganje inka hagati mu gihugu ukaba umugeneral ukaba umukuru ku isonga rya CNDD-FDD none icyo sigaje ni
hari igihugu kiba kiri ko kiragutuma igihugu rero kigutuma aho gishaka uko gishaka
General Evariste Ndayishimiye no munsi iyo bari ko ravuga bati umukuru w'igihugu ntiyarakwiye kwitoza muri kino kiringo cy'2015 gishira 2020 kuko amasezerano y'Arusha yaributsa wewe ukunda kuvuga yuko umenga nta kintu kiba gihonyanzwe muri ayo masezerano
ivyo ni bandi babivuga ubwa mbere barabifite uburenganzira
sabarundi
uvuze rero ubu duci manza tudasanya amategeko umurundi yavuze umurundi yavuze none ubutungane bwavuze tubufute jewe sishora kumva bakubwira bati iyo ubutungane bwavuze bwakurenganije cawunguruza mugabo ntushobora kuja kuvuga ngo jewe ngo ingingo yiwanje ngo ndabiravye wewe uri yinde abo bose bavuga ngo ntakwe kwitoza nibande bari mu gwego gwitwa guki ni bamwe bicira imanza rero kwicira imanza naho murazi bikwega karambara
ejo ubu n'umukuru w'igihugu ati abarundi sinzo bahemukira amategeko nayo nyine nzoko amande yubahiriza abarundi bamwumviriza bamwe bati agira avuge ko azokwitoza mu kingo kigira kane muri sene defte dite murabibona
eko uravye ubu turi ku mwaka kugira kabiri amatora baye aho n'atora zo mu 2020 uno munsi kubaza ico kibazo n'ihusamaza barundi kuko ntiturashikana no kugica cyo gushira mu ngiro ivyatoye muri CNDD-FDD muvuze twiyumvira ubunyene kuja kwitoza no kugira badusamaza ntidushire mu ngiro ivyo abanyagihugu batoye hanyuma turabishize mu ngiro baze bace badufatira kuri ivyo nyene banza mureke dushire mu ngiro ivyo batoye kuko aracyasigaye imyaka hanyuma rero igihe tuzuba turiko turabona aho twabishize mu ngiro natwe ega tuzokwikontorora turabe neza hama duca tuvuga tuti none ubu naho tuzogira ibiki iki rero muri kuravuga uti ubu naho tuzogira ibiki naho uvuga uti ninde yoshobora kubishira mu ngiro mugaca rero mumenya muti aha uwo bishira mu ngiro ni naka mugurumva no munsi ntihaba haragera kuko ntitwanikontorora ko twashyize mu ngiro ivyo batoye tuzagutabwa kwimvira ibindi dushira mu ngiro
muri kino gihe igihugu ki mu bihe bigaragara ko bishobora kubura ibihe by'inzara hari ikintu muri CNDD-FDD ndiko murakora
ego cyane sinzi ko maze iminsi uri kurankurikirana jewe natanga ugisekeza yitwa kugwanya ubukene uwo mwaka muri CNDD-FDD twahaye icyivugo heti uyu mwaka ndawuhariye kugwanya ubukene situhariye ndawuhariye umwe wese ndawuhariye kugwanya ubukene ubu rero mazimise wumva njagati mu gihugu abene gihugu turayaga jewe mu mutwe waje sindigira numva ingene umuntu w'umugaba akomeye afise umutwe ashobora kubura ibihumbi 10 mu mpfuko nawo bintera mu rushinge ntavyo numva Nuvuga nturi babantu wiyicariye none Imana iragaburira uwicaye murankunda guca ndabakira mu igana ndabwira nti soma no mwijambo y'Imana bati usivye gukora tusiba no kurya
none bakore hehe ko arabishomere byinshi
umverere ingorane nizo kwa muziko we uzoba hubeshejweho nuwundi iyo niyo ngorane ya mbere yanyoshe abarundi ituma itugumiza mu bukene ufise ubwenge aho ukoresha ubwenge bwawe ukaba ngo bazompa batampaye ndapfuye n'iryo kosa rya mbere dufise awe no gufatira nyene ku mukingo awe gero utambwiye we ko ubunyene wihaye ingingo ataretirwa akaza atamuntu numwe naho ukora utakora wavuga ko wewe ucufana inzara ubunyene ukabinyemerera neza ati je no cafata inzara bwiza ukuri nuvuga umuntu wese w'umuntu akomeye akuze adashobora gukora kugira kuremwe ikintu uwo muntu na chamari yisi ni babandi umwe yacuruza italenta imana yacimwa urumva shebuja cya mwaka nawe imana yaguhaye italenta urase kuyicuruza iki kwaka nduvuje kwaka iyo talenta yayo kuko ntacu yimariye
none ubu mubaza imisi mu wagira ngo bakore iki
abene gihugu bose cyo ndabwira nti umwe wese ategerezwa mbene kuko ushaka ko ari jewe ndagutorera umugambi erega ni yitorere wenyene umugambi gusa ndabahaburorera cyo nkoburinda kwa karorera Ndavise nkuburorero nkabune nkunda gutanga inkoko uremeza yuko ishobora kugura inka akora karorero giri kubwira inkoko iragura inka
agira bati
ngo inzira yoroshe ubunyenye
ushikuze
ngo inzira yoroshe ubunyenye inkoko ibundikira ubuswe bunga
na 200 yabundiki
sawa je base mfashe uko yakujeje ubuswe butandatu gusa inkoko zine zigugwa ngahe zikuze duhere ku muswi w'inkoko umuswi w'inkoko kugugwa ngahe ucutse ushobora kwibeshaho nyina bitariko
none ubwo gugwa iki kwindi byose byazimbye
ntiwumva ugugwa ibyo ari byose ntushikane ibihumbi bitatu
tuvuge ko gugwa ibihumbi bibiri
ibihumbi dufata ibihumbi bibiri hari umuntu w'umugabo ashatse ibihumbi bibiri yabibura
ariko urumva yawagutse umuswi
wumvise ingorane ufise wa mutaba ufise ntuzi kuwucuruza umugabo aciye agenda gukorera nk'umuntu abarimyi baruzuye ngaho ibintu n'ibintu byinshi ushobora gukorera abantu bakoresha ni beshi ukuraho imiswi ibiri umutaye none nturoza ntiwarose umuswi
udafise ibyo uyigaburira iyo nkoko
kugaburira inkoko zibiri bisaba ko urinda kugira amahera kwe Jewe ni kamuri primere. Jera chwe konghuru mfise inkoko zitandatu ni inkwavu 14. Umutaye nani nakubye. Nakubye ingere natsibiziriko. None uwo umutaye no wowe gutsibiziriko. Umutaye ni wewe nyene. None ntumva ko racende ku mutaye. Kandi ni ivyo. Izo nkoko naziguze mu biziriko.
None ubwo bose basivye biziriko ni umva ko habagura ni byatsi batsi.
Wumvise. Umeze nk'umuntu avuga ngo mbe nk'ubu twese twagira umwimbo ka umusese kara nti twa duhomvye. Rero upfu muhevye uheba gukora ngo kubera uhavuronka umusese ka. Urumva twa duhomvye turose
umusese. Oya mubura umutaye mugiye gutsiba biziriko mwese. Ubura ni byatsi batsi bamwe.
Ati ubura ni byatsi batsi bamwe. Mubitsirye mwese muca muronka byinshi mugaca mushora hanze. Mugaca muzara amadora nti muca butagira amahingore. Erega twebwe abarundi ubundi ko nigisha ku murundi wose ategeza kugira intumbero
ndagushimire General Evariste ndayishimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago cha politique Norele Kazoza Jerome Niyonzima nainda kirimesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no muvyanyu nabuta
barakoze bagenzi bacu bo muri studio ijambo batugejejeho ikiganiro Ntorere Kazoza nshimire ingenieur wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nshimire na Inosa Kimenyi wadufashije kugiranya aya makuru muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nange Edirwema mukomeze murongerwe n'ibigano bya radio Ijwi rya Amerika